VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi hano kuri radio ijwi rya Amerika kuri uno munsi w'Imana itariki 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016 muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Abo amenyesha makuru bagarutse muri kino gitondo ngaha mu gisagara ca Bujumbura kumutakura ni muri zone ya Cibitoke baragicenda bakaba bari ahari ibinogo byahambwemo abantu benshi.
Uyo ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ku bamenyesha makuru babiri bahagaritswe kuri uno munsi ni mu kanya gato. Abamenyesha makuru babiri umwe w'umurundi akorera ikinyamakuru BBC Jidas Bihundi Mpundu n'umunyamerika kazi Julia Steers bahagaritswe kuri uno munsi muri komini ya Mutakura. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye aramubwira impamvu abo bamenyesha makuru bahagaritswe.
Abo bamenyesha makuru bahagaritswe muri kino gitondo ngaha mu gisagara ca Bujumbura kumutakura ni muri zone ya Cibitoke baragicenda bakaba bari ahari ibinogo byahambwemo abantu benshi abantu bari bagandaguwe n'abari muri ya migumuko bya binogo byaheruka gutorwa muri ayo mezi ahezi bakaba bari baratanguye gufotora hanyuma kubera kuko bagiyeyo bitazwi rwihishwa mu gatondo ka kare abagize intwaro babo batabizi n'abagize umutekano batabizi byabaye ngombwa rero yuko abo bantu bahagarikwa n'abajeje umutekano kugira babaze ikibagenza. Ako umuntu yokongera ko nuko byabaye bajya abantu bagandagurwa n'abajya bari mu migumuko bajya bari mu bumuko bari bashyigikiwe n'abantu bo hanze harimo mbere n'abamenyeshamakuru. Uno munsi rero ko umumenyeshamakuru muri abo bo hanze ahita agasagaruka akaza kugendagenda ahari ibyemezo by'ibyaha byagirizwa abantu harimo n'abo nyene urumva ko ari ibintu bica bitera amakenga. Nicyo gituma rero abagira abantu bafashwe bagaheza bakabazwa icyabagenda na cyane cyane ko muzi yuko ibibanza nk'ibyo ari ibyemezo bihambaye by'ubukwe bw'ibiti buba bwarakozwe mu bihe nka biriya kandi amadosiye kuri ubwo bukozi bw'ibiti akaba ari mu butungane. Ibyemezo rero bitegerezwa gutindirwa nta muntu ashobora kujyayo atabanje kuvugana n'uwo ariko arakora idosiye ijyanye n'ubwo bugizi bwa nabi.
Muri iki gihe baba bari he? Bari mu ibohero?
Bahavuye barekurwa bari bahagaritswe mu gitondo bahavuye badakumvirizwa kuri zone ya Cibitoke ni hafi nko ku birometero hafi nka bitatu hanyuma barumvirizwa n'igipolisi barumvirizwa n'abo mu rwego rero kumenyesha amakuru mu Burundi CNC ari nabo bari barahaye uruhushya rwo kwinjira no gukora uwo mupaso ni umunyamerika kazi barabumviriza umwanya utari muto mu nyuma nyuma y'umutaga nko mu masaha 8 umupaso ni abo muri ku rwego rwo kumenyesha amakuru bahavuye bamushikiriza ubuseruki bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Uwo Murundi nawe abo muri urwo rwego rwo kumenyesha amakuru mu gihugu ntibamumenye kuko ntiyanditse uratamenyesha amakuru bahawe itegeko ryo kwiyandikisha basanzwe rero abatamuzi atigeze yiyandikisha niko rero kuca bamusigarana kugira ngo aya matohoza abandanye kuri we abatange mbere n'umuco neza cyo bari bagiye kurondera hariya ko inkumburo batwa bari bafite intumbero yo kujya kukonona ibyemezo by'amadosiye bari kwarakogwa. Uwo rero uwo Murundi ubu turiko turavugana akaba yaciye abandanya aja kumvirirwa muri mu rwego rw'iterereza ngaho ijumbo.
Umutekano wiwe wifashe gute muri iki gihe?
Umutekano wiwe ari mu bandi banyororo bari ngaho nta baracungere.
Ibyaha byavyagirijwe Julia wewe byafuswe ubumwere?
Abo muri rujyago rwo kumenyesha amakuru bafashe ingingo yo kubikora gutyo hanyuma nibo bazi ukungene bari bamwemereye n'ibyo yari yaje gukora bafashe iyo ngingo rero hama turaheza tuyakira gutyo ariko urabizi neza yuko uwo bari kumwe yasigaye n'ibyo yashika akavuga akagira ibyamuvuze ko nkumbure bindi byosaba kwabazwa n'amatohoza ashobora kuzwa bandahe.
Mwavuze ko icyo kibanza cyafubwemo cyahambwemo abantu benshi cyane rwose alikiwanza abantu bataja kugendera batabifitiye uruhusha cyo bagicongerewe muri kige
eki mukumutakura nyene aho nyene bafatiye mu bisanzwe izo ni izemezo z'ubu kwabikiriwe nyamaso gakozwe n'abari abantu bari muri mu migumuko izo rero izemezo rabizi neza yuko biheza madosi ari parakogwa itegezwa gukingirwa kuko hari n'abashobora kuza bakabizimanga cyangwa bakabasanga babihindaguye ku buryo bica bituma amatohoza atagenda neza.
Mwamuzi igihe Gildas bihundi mpundo azorengukishirizwa imbere y'ubutungane
n'amatohoza atanguye bariko baramubaza ko arabazwa n'abajijwe amunyamena babijijwe amatohoza bahejeje basanze koko ibyaha yagirizwa bimwagira abadozi bamushikiriza ubutungane basanze naho atacyotuma baguma bamugumije abadozi bamurekura na mategeko aheza nakora.
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku makuru muduhaye.
Yego murakoze namwe.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Ubushikiranganje bw'Uburundi bujejwe intwara yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu ku yafashe ingingo yo gufuta Burundi amashirahamwe amwe mu mashirahamwe haranira gateka ka muntu mu gihugu ayo akaba ari Force Focode ACAT APRODH na RCP. Navuganye mukanya na Vianney Ndayisaba umuyobozi w'ishirahamwe Arushoto jeje kugwanya ubukene murantunga no guharanira gateka ka muntu mu gihugu atubwira uko yakiriye iyo ngingo y'ubushikiranganje bujejwe intwara yo hagati mu gihugu. Tumutega amatwe.
Twagiye kubona unyene ingingo y'umushikiranganje intwara hagati mu gihugu n'ukundisha igihugu. Ino ingingo yitwa Ordonnance Ministerielle yo kuwa 19 ukwezi kw'icumi 2016 ifuta Burundi amashyirahamwe ahari hagati y'akazi na muntu mu Burundi. Ishyirahamwe yitwa Focode Foske na kate Burundi na APRODH na SP kwa kinabi cyane n'ishyamwe yana gatata kazi na muntu kubona andi mashyirahamwe yagenzi yacu afutswe ku rubuga rw'u Burundi ibyo guhana gatata kazi na muntu tubona yuko ibijyana na gatata kazi na muntu mu Burundi biza gusubira inyuma mu biboneka umuco mutuma kwa gatati nabi bagatubona ko no ya ko gutera akamo leta y'u Burundi nyabuna kito yafuta ahubwo yo subira inyuma ikisubira ko bakicarana abo bantu batwara bagatorera umuti ikibazo cy'amashyirahamwe gatora gukora Burundi agafasha abanyagihugu kuko byahora n'ubwo bakeneye kuko habe n'igihugu kandi ibyo bapfa bisumba ibyo basigaye zohubira ko ejo bagejeje.
Ego ariko umushinga ntahe ndayisaba aya mashirahamwe nkuko rino tangazo ribishikiriza bavuga yuko ubushikiranganje buvuga yuko ingingo yafashwe hihwejwe raporo zasohotse zerekeye uruhara aya mashirahamwe yagize mu migumuko yabaye mu mwaka w'2015 ivyo mwo mubivuga ku iki?
Cyo tubivuga ko twaje kubona ko ngiye ku raporo nizanzwe n'ibyari kwiye ko cyo yafata ahubwo hari ikenewe hari kwicarana na leta nawe bashyira hamwe akerekana ukuntu aya maraporo ari ay'ukuri hama agatanga umuco leta ahubwo igakoresha guhana bimwe by'akarorero abakoze ibyaha bere hakabonekeraho n'ubuntu kugwanya ubudahana ibyaha imonogoji mu Burundi bwacu.
Ku bijyanye n'icyo nyine cyo gutorera umuti iki kibazo cya amashyirahamwe yugawe, leta iravuga yuko abagize uruhara mu migumuko kandi yuko ayo mashyirahamwe yataye umurongo agakora ibindi. Muri iki gihe turashobora kubona amwe abamwe mu bayobozi bayo mashyirahamwe yitwa ko yari amashyirahamwe tegamiye imigambwe cyangwa adafise inyungu za politike. Muri iki gihe kuri uno munsi bamwe muri abo bayirongozi bayo mashyirahamwe bari mu nani za politike, bamwe muri bo barazwi nk'abayobozi ba Force na Focode bari mu nani nka Senarede zifise inyungu za politike. Aho ho mubivuga kwiki?
Nk'ishyirahamwe arishoto umukuru w'ishyirahamwe arishoto cyangwa agatari akazina mu Burundi kandi akawugegamiye naguma kuvuga yuko mu ntumbero mu karangamutima k'amashyirahamwe akawegamiye za politike nk'izi ziwaje dutwara sosiyete sivile mu guteka tugenga iratubuza irabuza indongozi iyo ari yo yose y'ishyirahamwe akawugegamiye za politike kujya mu bya politike kuboneka mu ruhara na rwa politike rwagogo. Twarabonye yuko urongoye Focode nwa Focode y'ukuri bari mu rwego rwa politike senare mwico gihe byumvikana atawengamye leta irashobora guhagarika abo bantu mu burongozi bw'ishyirahamwe mugahirifuta nk'ahandi ishyirahamwe ya FC hari aba ibyegera hari aba sekreteri inaha ishyirahamwe kigira inama kugira isubizo y'umuntu undi muntu akiri wo guhana agatara akazi n'amasaha yengamiye icyo ruhande kivuga ko ntiyari bwagere ko bacaba yafuta kubera Burundi hariko hari ibiganiro mu gihugu cya Tanzania. Nicyo ibiganiro bimaze, nicyo kituma twavuze kuva kera ati turakeneye ibiganiro bihuza bose amashyamba y'ukuri kugira ngo nicyo twoteye umuti tukavuga ati uyu n'uyu n'uyu nta gikeneye kuba umuntu asohoka kuri sivile kuko arahengamye. Ndacemeje ndasubira kukivugana nayo akivuze hari amashyirahamwe atari amashyamba kuri sivile ari politiki ari imigambo ya politiki.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muriko mwumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse yuko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 FM i Kigali. Radio ijwi rya Amerika ibiganiro birabandanya.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza. Jero minyonzi maa ni kaze kani mukiago cha politike norele kazoza mwikundira. Kina ni gitecha kabili chiki yago chirekeye amasezerano ya mahoro ya Arusha amazi myaka chumini tandatu atewe kigikumu. Abatumire ni wa mandi babiri, Honorable Phineas Nigaba na mvugizi umugambwe sawanya Frodebu, hamwerero na Pasteri Habimana arongo umugambwe, FNL ilagijaga hutu Remi. Uno munsi turabira hamwe na wabatumire ni imba vizukuri amasezerano ya mahoro ya Arusha agikenewe uno munsi. Honorable Phineas Nigaba atangula kufati jambo agaruka ubwa mbere ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza Abarundi hagati mu gihugu.
None twebwe ko duseruka imigambwe kuki nta nimwe batumira wo bisigura gute ikindi nacho ndashaka ndakubwire kugira ngo ibi bintu byizegwe hategerezwa kuba abanyamigambwe hakaba societe civile hakaba abanyamadini mbere hadishobotse hakabaho nabandi bantu batuje hagati kubera iki biramaze kureka ko abarundi twinubana kuko iyo hageze ko twicarana haca hazinduru hakwiye kujamwe umuntu yosuka mu mabisi bashaka ati barundi bicare hamwe ni haba hari ikintu bo kubusura kumvikana kiba kiri mu biba giteye ibibazo gitorega umuti biciye mu mwumvikano
ngaruka kuri uwo muti ariko mane subire kwa Pasteli Habimana kubgawe basanze abahutu ari nka 90% kwijana cyanke 80% kwijana bo cyabagira abasirikare b'abahutu 80%
inyishu yabonetse mushinga nta ubihinduye ntugabuye mu moko nico gitumucugabura umuntu ku muntu kwa kutugiye gutora ntajwi bandika ko n'iryo muhutu n'iryo mututsi n'iryo umutwa
ariko mu gisirikare ntibibaza yuko hagiyemo nk'abasirikare 15 babatutsi hakajamwe na 80 na bangahe babahutu boshora gutinya ryaho nyabwoko
ibyo ni byimvira bishaje twagendiye kibinjana bitanu aho ubwo kumwe bwiyumvira yuko ari bwo karumara mugabo juko ndabibona ngahe Bujumbura Habimana ntembera namaguru nuwonyica numuterrorist ntabwo ari umututsi ntabwo ari umusende FDD ntabwo ari mu Frodebu uwonyica numuterrorist umutama avuze ati tuzoba dusubiye inyuma mu gihe hari uwo hirahira agakora kuri Arusha
agafuta
oya Arusha ntibayifuta nagiho ngaho nagushigikiye mugabo Arusha harageze ko tuyikosora kuko si bibiliya
ni bande bayikosora
lindira gatoya inyishu ubwiro mu bunyene Arusha hagiye JST bara bahutu wavugwa cyane ari Frodebu hagenda JDC bara batutsi wavuga cyane yari Iprona bavayo bazi yuko 2005 amatora aba Abarundi swati batora Iprona swati batora Frodebu hatuhumvikane mugabo sinzi ikintu byaje dini faso miraculeuse
ngiyitanga
tuza tubona abarundi twebwe dutoye sende defudete n'uyu mugwi nkuno musi uri kurakora gese nshobora kutera ibyatsi jewe n'umunyamugambwe ngo ati urya mugwi ntutera ibyatsi gusa jewe gendayo umbarire yuko batakumvirije kutavuze
jewe ndu umwe
nakuviriye ngaha nta bari yantumiye njya mu gasenye ibuganda mu kibitoro
kwitumira mu rubanza ni bibi
oya urumva wewe
ucu umuvumbye
oya urumva wewe none utantumiye gafeniasi jewe nkashiki wawe ugacumbo ndati uriya ni Habimana warahari wese yashize urutoki hejuru sibajya bari bayicaye imbere baza ngo wewe ni abanyagihugu batora nti genda we nakuvuge rero nukuri ndasaba abarundi ko twovuga ukuri kandi ukuri niko kuzodukiza rero uriya mugwi kujya byabaye 2005 abimvira kwa twa ntibatogwe uyu mugwi watowe nabantu 69% zirenga
ibyushikirize wo mugura byemera tuvuga nukuri kuvuga ngo amasezerano yawe ushafutwe urabyemera kuvuga ngo kuvuga ngo babifute
ega Phineas kuva dutangura ntarananyumva iyo nyumva ntiwacunyagiriza yuko mvuga ngo amasezerano yarusha nafuta
none kuwemera ko wemera ibyo ukora
gato urya mugwi utanga raporo ushikiriza ibyo abanyagihugu bavuze
ni uhagaze
aho urya mugwi uhagaze wowe urahaje
nawe ni uhagaze gufuta amasezerano yarusha
ndahagaze gute kandi ubwiye kwa Arusha uyifusa ubunyene uzoba nkuriye ko sente
ntawe wemera rero urya
wabyumvise
urya mugwi ntawe wemera
no sikuba usinda wemera
none ko ibyo
ibyo ikakujyanye ibyo wemeranya umva yuko amakoro y'Arusha ndayemera inusu wabyumvise nkagira n'ibyo ngaya nawe Phineas ushaka kubaka iki gihugu gira ibyo ushima muri uriya mugwi uri kurakora
uyuhe
umugwi uri
asende
uyu nguyu uremeshi ibiganiro ngaha mu gihugu
ndakubwire mutama
yego
mu cubahiro cyanyu urya mugwi nta byuzoshobora kuko wagiyeho muntu mbere atarizo
ntuzobishobora kuko naje turi kumwe ngaha imbere yawe uri kuranyagiriza kunavuze ngo arusha nyayifute kandi kuva mu ntango ariko natangiye mvuga arusha
nibabivuze ku radio
umugutanze raporo abandi bantu bakabonye raporo baricara
bande abo bicane niba cyangwa kumenya
rero
nibande
abo bica
hey.
Aba bijejwe bafeni ugomba miliyoni 10 twese twica
aha aho turi kumwe nibande bavuje
ugomba miliyoni
ushaka tubamenyerera abo bicara nibagazo
kwicara
hey.
Abatowe muri ya mugwi batowe n'itegeko rya president ukaba rero utemera president je ndamwemera nk'umudemokrate nari nzi ko Frode mu matuzanye demokrasi kugira ngo nicyo udakunda urindira reka kunciramo nicyo udakunda cyemejwe n'abanyagihugu kuri pulsa 39 nk'umudemokrate wowe uripanga muri cyakindi ugashikana ijambo ryawe mugabo umaze we kwikurukishira ruhande ebye urumugarariki bagushira ruhande
politique ntabwo kuba umuvumbyi bibaho politique ujyana ijambo giwawe ibyo kuvuga ngo ugendere umuvumbyi kirazira muri politique
wavumbye ninde
oya yabatumye jewe ndumunye
politique
ndumunye politique
ndurumunye politique
narabonye ubwo butumire ngene butangwa butabushye ko na mustanteri aho umuntu ashatse wadata bishaka ntaguha
bari abantu bari buzuye stade stade kubongabonga guseseka bose bari bafise
ubusangara mu mwaka
bangwe rero tugaruke kuri Arusha kandi
yego
Pasteur Habimana uri kuravuga wamaze kuvuga ibyo ushima Arusha ibyo yinegura twari tugeze rero kuri iki kintu cerekeye uno munsi kubgawe Arusha bavuze uti ndiye ufutwa noneho uhinduka iki muri Arusha
kubga Pasteur Habimana jewe ntanga ikiyumviro nkagiha inzego yuko ari hinzego abilite zishinzwe icyo gikogwa ati nyamara kuri Arusha jewe mboniki sinca afata inkoho amafirimbi ati nyamara tubihindura ku nguvu oya hari ubutegetsi urabanza ukabwereka bakanyako mwicarana yabivuze aci kuri ayo makungu jewe amakungu uko nayabonye amakungu uko nayabonye ungirira ikigongwe kandi ngo nta byinshi ndenza ko c'est la raison du plus fort
ndasubiye kwa honorable Phineas ariko aravuga ati icyuko arusha ifutwa twese muragihuriza ko nawe ntavuga ko yo ufutwa mugabo hari byo
hinda ndashimye ko noneho agarutse
agarutse no
agarutse
oya Phineas ushaka ko tuganira Jerome ikiganiro ushaka kugihagarika gese inkundo umuntu ambeshera ndiko ndavuga riva gese ndagarutse ngira ngo kuva mu ntango naho wosoma ngaho ko nanditse ko nejo tuvugana kuri telefone wambajije ngo iki mbe Arusha ushaka kwifutwa nakubwiye ngo iki ntawo ufuta Arusha kuko yafuse Sentebe agafutiki naba mbeshuza none ngarutse gute
aha kubga Phineas niwe nayikora abantu none Arusha mwibwe iracyakenewe kujyanye niri uno munsi
mu bisanzwe itegeko uko iminsi igenda bagenda bajya adapta badijana n'igihe ni kuva kiye gihe basezeranye hari ibintu byari bigezweho uyu munsi harashobora kuba harimo utuntu twohinyanyugwa
ngutuwe
jewe nakubwiye ucambere cyo gutegekanya rujya gwego
ruje do gukurikirana ishyirwa mu ngiro
y'ibyoba nibyo baba basezeranye ibi bintu jewe bijanye n'inzego z'umutekano jewe uco uko mbona ni ukoreshwa ibintu by'igikenye abantu bo kwicara bakavugana kandi sibyo biteye ingorane mu gihugu
ibi bice 50% by'abatutsi 50% by'abahutu biteye ubwoba Habimana vyogumuko
jewe kubwi wanje 50% z'abatutsi 50% z'abahutu nta ngorane biteye n'abantu n'abarikobosha bakajamo kuko nabana barundi nabo nyene kuse icyo umuntu yihinyanya kikajamu mugabo ibyo bitigira bya 50 mbona nta kibazo biteye kuko sibyo siyo nkomo ko ingwana duvise
ni ikibazo ingwana no munsi rihe
ingwana uyu munsi ingwana uyu munsi mu Burundi nuko abantu badashaka kuva ku butegetsi bagiye ku butegetsi bavuga ati nzobuvako ari uko yesaje tujye muri demokarasi y'ukuri apana demokarasi yo ku majambo
ariko mu vyanditswe muri Arusha muri ajya amasezerano nta vyo hinduka
je mvuga nti ibwirizwa nshingiro nitegeko riruta yandi
rikurira yandi mabwirizwa
rikurira yandi mabwirizwa ariko ntabwo riri hejuru ya Arusha
ukiraho nyene pastor abimana gatengo gakije
ekare ndakwereke
ibwirizwa shingiro
yakoba Jerome
ati gitumukira kura n'igisumbi zose
ibyo ngibyo
ati nyundo n'isumbi ya
yuko wajije izo sininde igitugu ninde ntiyabyishye
yabyishye neza cyane
igitugu n'ibwirizwa shingiro izo sininde yarushe
izo sininde yarushe
ati gitumukira kura n'igisumbi zose ati ibwirizwa shingiro igwiza kuma gibuka ko arushe ari umuvyeyi wacyo
ntabwo gibuka oya usa mategeko ntabwo re convention y'u Burundi leta y'u Burundi basinye ni nyinshi cyane mugabo
baraze convention hagati yande nande ega hariho abarundi bonyene bagize amasa hagati yabo bagize amasa hagati yabo ibyo bya convention n'ibindi bihugu ibyo icyaga materite sicyo kimwe nakora darusha c'est très différent abarundi bari cyaye bonyene
bati ntabwo gari différent
bisigure
ntabwo ari différent
bisigure
iyo biza kuba ari différent nyakuba wa honorable Phineas ntimwavi arusha ngo mwicarire kwandika constitution mwayanditse kuko musanze yuko reza ko rudarusha difisi kindi kintu kizisumba kutava ku butegetsi ngomba ndakubaze Phineas kandi muze mvuga ukuri 1993 twebwe twari abatoyi dutora president ndade twari imyaka 5 mwaze gushika kuri 1998 kuki mutageze kuri 1998 muti imyaka 5 yaciraheze mwarabitanga
amatora bajyare abantu bose bahunze
niyo ni 2005 ko batabatoye
2005 twademe nta yashitse
ntango ano yari iha oya 2005
warusigaye ugwane
none
warusigaye ugwane
muvyemeye ko hari sigaye ugwane
warusigaye ugwane
ijambo uvuga ngo
2005 to kugura amatora wewe
ibyo ngibyo
eh wari gushye
mbona ntungurutoki mbona ntungurutoki nta toki ndiko ndagutura wavumbiza ushavura udashavura
bishukuri
ye gusinavuze navuze nti ko
amasasa ari karavuga intambara z'ikozera n'iziko kirasha
ngo banana ku butegetsi mwebwe kuki mutamara imyaka 5 nuko hari bibazo kuki mutahuri bibazo byanyu mwebwe ntimutahuri bibazo byabandi
kuri ivyo bibazo niho dusozerere kino gice cya kabiri cerekeye amasezerano y'Arusha n'imyaka 16 amaze ateyuka igikumu mu gice cya gatatu ari naco cya nyuma tuzorabira hamwe ibikwiye guhinyanyugwa mu masezerano y'Arusha Jerome Niyonzima nongere nshimira abatumire twari kumwe nshimire namwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago cha politike ntimuranirwe mubange n'umuvyanyu na butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ahani naho duherahereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwakoze kudutega amatwi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije tubasaba kubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika tubibutse ko kuri site yacu amakuru arabandanya ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mugoroba mwiza